umushinga mateka Agaton Rwasa arongora runanirwa bigenga mizero y'abarundi ntiyayengeshanije kuvuga ko impinyanyiro zimwe zimwe zibwirizwa nshingiro atazemera muri zo harimwo iyibuza bigenga gusubira gushinga runani mu matora y'imirije mu kiganiro yahajwe ijya Amerika wasanzwe ari n'icegera cya mbere cy'umukuru w'inamashinga mateka ahamagarira abarundi bakwije imyaka yo gutora kuja kwiyandikisha atanumwe asigaye inyuma
hamwe nuko twamye tuvuga kandi n'ubu tubyemeza yuko kuntu iki kibazo cyo guhindura ibwirizwa shingiro cyatunganijwe kuva mu ntango yuko harimo gahaze twe n'ubu niho duhagaze mugabo kukijanye no kwiyandikisha kugira ngo bazoje mu matora ubwo ni uburenganzira bw'uwo ariwe wese kandi atarimo yoshobora kumubuza aba rero notera kamo aba mu mizero y'abarundi bose n'abarundi abari bo bose tutarabye ibyo bemera n'ibyo batemera bose abakwije iyo myaka 16 11 gushika kuduga nibagende biyandikishe kuko abatunganya amatora bavuze bati iri yandikwa isigibwirizwa shingiro cyane cyane bavuga bati mu 2022 ntarinde yandikwa rizosubira urumva rero utiyandikije uno munsi mu 2022 niwe wohahombera kubyo gutora ukucanye kuriya umwe wese azomenya ibyo atora
uwo mushinga mateka ateye ko kamo inyuma y'icegeranyo cy'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres ku Burundi kivuga ko icuka cya politike atari cyiza mu gihugu umushinga mateka agatorwa sa aremeza ko hari abanyepolitike na cyane cyane abamuyoboka batotezwa ku rubuga
ko bati umwuka wa politike si mwiza none icyo yaba yarihenzemo ni igiki uyu munsi abantu biko barafatwa bagapfungwa ngo biyumvira ko bazotora oya uvuga ngo n'umwuka mwiza wa politike agatotezo k'abanwanyi ba mitero y'abarundi bamwe n'ukwicwa bakicwa nko ku ntega hariya kandi ugasanga umwega ntacyo bitwaye umwega ntacyo bivuze ntihagira n'akigoro na gatoye yuko ubutungane n'ubutegetsi bifata abakoze ibyo byaha kuko abantu bishe umuntu ku mugaragaro ku murango izuba riva ayandi matohoza boza kugira nayahe urumva rero nibazo hamwe n'ibyo iyo rero amategeko adakurikizwa nk'uko yanditse muri icyo gihe kuvuga yuko ibintu bimeze neza no kuri muri kuri ibesha
gutunganya imyirekano yo kuyamiriza ibiri muri cyo cegeranyo cyo mu nyamabanga mukuru wa ONU si yari nzira ibereye Tasiano Sibomana wo muri ngo runani yerekana bimwe mu bifise ishingiro muri cyo cegeranyo akanavuga icyo leta y'u Burundi yari gukora
aravuga bati ibintu byuko haba amatora y'ugushiraho ibwirizwa nshingiro rishasha ni kibazo gihambaye kubera ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi ari ibwirizwa nshingiro ryavyawe n'amasezerano y'amahoro ya Arusha ariko gituma rero ibwirizwa nshingiro ryayavuyemo ridashobora guhindukwa n'umugambi umwe wari wose naho uburi ku butegetsi icyo gihe uwovuga ko buba barira busema yoba atarwo no kuri kwiyamiriza raporo mwe nizo nibice mu mabarabara hariho ingene bikogwa baraheza bagahamagara abayikoze cyangwa nabo bakagira raporo yindi bice bita contre rapport mu gifaransa bagaheza bakerekana yuko bafise izindi nzira zo gufasha igihugu gusubira ku murongo w'amahoro n'umutekano na demokarasi atari izi zashikirijwe n'iyo raporo y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu
nayo ku bijanye no kwiyemereza intumwa zidasanzwe za ONU mu Burundi ko zitanga raporo z'ibinyoma uwo munyawanyi wo mu runani rwo bigenga mizero y'abarundi avuga ko niyo ngendo atari nziza
nibaza yuko iyo ngendo ntawe ihumuriza kandi ituma mbere nayo makungu agumana akangonongono kuko ejo yari batiri hirya ejo yari ubundi bukeye benamara bubagize kuri kafando none abo bose ko bararungitswe n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ni ukuvuga ko bagomba ko uwo bazokwemerera raporo ntuzoba yanditse ibyo bashaka canke bitoreye
kuri uyu wa gatandatu bamwe mu banyagisagara cya Bujumbura barongowe n'umuhanuzi mukuru mu biro by'umuyobozi w'igisagara cya Bujumbura Ramadan Nkurikiye batunganije imyiyerekano biyamiriza bimwe mu biri muri ico cegeranyo bavuga ko ari binyoma Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.